Y ni Radio Hiswi de América. Ya America yeye kuashikiza vigani yavya ryo mu kirundi mu kinyarwanda mu rundi mutumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutumvira kuri FM 104.3 kuri FM no kuri FM 93.3 ikarongi muri Uganda mutumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 ikisoro mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu makuru Wista tu akaburungu radio ya chuveo akaburungu.com Miliwe neza nchuti mwese na mwe wakunze vila radio hiju uja Amerika muri kumwe na Frederick Nkundikije ikaze mwese mukiganiro muri sanga
muri sanga muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
gende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Kiganiro muri sanga mu kiganiro cyo munsi tugiye kurabira hamwe umutumire ibijanye n'umugambi we hamwe n'abagenzi we bafashanya bafise bo gutunganya no gutanguza iradio bise Mucho Radio izohora itangaza amakuru ahanini ajanye na kahise k'abanyafrika babimukira iyo radio izobifise kandi umugambi wo gutunganya ibiganiro bishiri hamwe abatuye mu gihugu cya Canada bose bafise amamuko muri Afrika kimwe mu bintu umutumire wacu Janvier Nahimana avuga ko catumye ahitamwo gutunganya ibiganiro nk'ivyo bihuza ababa mu bihugu byo mu burengero bafise amamuko muri Afrika nuko amahirwe yabo yo kuja ahabona mu binyamakuru no ku maradiyo bikomakomeye hatari menshi avuga kandi ko tankeka iyo radio izoha akaryo abanyeshuri haje za kaminuza hamwe nabo bose bafise amamuko muri Afrika ko gushikiriza ivyumviro vyabo n'ubumenyi bafise Nahimana avuga ko iradio Mucho izohindura ibitari bike maze bahora biyumvira ko bafise amamuko muri Afrika ari abantu basoma amakuru yanditswe n'abandi canke ari abantu bumviza amaradio badashobora gutunganya amaradio canke iby'amakuru byabo babone ubudasa mu kanya rero Jean-Vienna Himana aratubwira aho uyu mugambi ugeze uburyo uzofata ico uzokwibanda ko hamwe na nibintu bishobora kuba intambamyi ku mugambi wabo muraho Jean-Vienna Himana
muraho Frederic nawo turi kumwe twese kuri radio ndabaramukije
mwaramutse neza ngaho bimeze gute byifashe gute yakabeho ni gute aho Halifax
ndi muri Canada muri province yitwa Nouvelle-Écosse Nova Scotia hanyuma mu gisagara cyitwa Halifax ni ahantu mu nyanza ya Atlantic umva hari akayaga kava muri mu mazi ariko hatuye neza gusumba ibindi bisagara bimwe bimwe dusanzwe tumenyereye bikanye cyane ariko ejo aho bugorobeye akanezi karaguye gakeya ariko kari gakeya akazuba kasuye kwaka
numva ari byiza cyane rwose abanywanyi ba radio hejwe rya Amerika rero barakeneye kubabwira uwo mugambi mugiye gutanguza ugeze he
nagirenda baramutse ndababarira yuko ikiyumviro nk'icyo nagitanguye kuva kera nkiri umwana narakunda cyane ibintu bijyanye no kumva uguhana amakuru cyane cyane no kumva ngene abantu bari kure ushobora kubumva biciye mu radio ubu ufite ngaho muhira hanyuma nkura nkunda ibintu bijyanye n'imyuga kuko na nizi bintu bijanye na multimedia ibintu bijanye no ku gutumana kwa makuru gushushanya ibintu byereka bituma abantu bamenya imico y'abandi niko rero byaje kugira ngo nshobore ku gutangura kurondera ubumenyi bujanye n'ibyo by'amaradio hanyuma icyo nakoze nuko ikintu gikomeye cya mbere no guha ikibaza abantu bayagiramo burya gusangira ijambo n'ikintu gikomeye cyane uhaye ikibanza cyugira ngo atange icyumviro ciwe kiba ari ikintu gikomeye kandi naho nyene bituma n'abandi nabo banamumenya hanyuma bakanahigira niho rero natanguye icyo cyumviro cyo gukora iyo radio mugabo urumva ntibiba byoroshye kuko ni ibintu bisaba amategeko menshi bisaba ubumenyi bwinshi ariko nta kibuza yuko umuntu afite ishaka ashaka kugira ahagejeje
ivyo bintu ego tuga ku ijambo
ubu aho na icyo kwikwisha kibazo warumba jeje aho bigeze ikintu cya mbere nuko nashobora guhura n'abantu atari bake bavuye mu mihingo yose yo muri iki gihugu muri kinini ya Canada hanyuma bakaronka ahantu batangira ibyiyumviro byabo ibyo abari kure abari hafi bakabimenya nabo nyene bakamenya ibivuye aho dutuye kugira ngo dushobore guhuza imico y'abanyafrika n'icyo twozana muri iki gihugu
abantu mufashanya muri icyo gikorwa mwabatoye gute ibintu mwaravye nibi
burya hari ibintu umuntu afatira ko bijanye n'amategeko niko biteza kumenya n'ubumenyi ariko burya ikintu kenshi dukunda kubura no kutiyumvira impano twahawe kubera ko burya hari ibyo ukora kubera ko ukoresheje ubumenyi n'amategeko n'ibindi nabyo ukora kubera ko usanzwe ufise impano ufise nibyo tubona meme no dusubiye kunyuma tukaraba no muri urugwaruka rwo muri no myaka ingenezwe rumenyereye gutumana ko amakuru so kuvuga ko benshi banabyigiye mugabo hari ababikora bagatinda bagasohora impano zabo ugasanga abantu barabakurikira cyane bajya abantu bose bumva bavuga ngo ni influencer n'abantu usanzwe bafise impano hanyuma akayikoresha ugasanga nibyo bari kubaravuga bigize kure cyane gusumba n'ayo maradiyo twari dusanzwe tumenyereye kumva wumva rero muri ibyo byose nukubwira ngo turabe nyine twoshobora kurondera aho bantu bose bafite impano naho bato barabyigiye hanyuma tubaronderere abantu bamenyereye kubikora bate barabafasha batera imbere mugabo turabe ukuntu twogira ikintu cyotuma iradiyo igira akanovera abantu bakayibukira
akanovera ibintu izo yisangije murashaka kubiducira ku mayange navyo kuko ari abantu bashaka kuvuga ati ya radio ni menshi cyane gose ika ibinyamakuru ni byinshi ikintu mwebwe mwibajije co tuma iyo radio itera imbere ni iki
ikintu gikomeye ngaha muri Canada cyambere nuko uravye ukuntu abirabure baguma bongerekana ni ikintu gikeneye yuko iyo baje bava bashobora kuvuga imico y'iwabo bakayitangiza n'abandi hanyuma nko muri iki gisagara jewe ndimwo cya Halifax ni province ndimwo ya Nouvelle Écosse niyo yitwa yuko yakiriye abirabure ba mbere ngaha muri Canada abirabure baba ngaha bamaze imyaka irenga amajana ane n'abirabure baje bavuye muri za Amerika hari ingwano niho kandi n'ubwato bwaza buvuye i Buraya buzanye aba esclave niho gashikira urumva n'ahantu hafite amateka akomeye cyane kuko bituma umuntu amenya yuko dusangiye iyo tuva mugabo usanga tudasangiye ibyo duhuriza ko kuko twebwe tuje tuvuye muri Afrika ntitwaciye muri izo ngorane nyinshi baciyemo kenshi rero kugira ngo twicarane hamwe tuba dukeneye gusangira ibyiyumviro urumva rero icyo ni kintu cya mbere cyatumye kugira ngo turabe nyine twosangiza ibyiyumviro abasanzwe bari ngaha n'abo bashasha bari kubaraza n'iyi micyo mishasha tuzana urumva ibyo ni kintu cya mbere nimviriye yuko coba gikenewe kugira ngo hari bi amaradiyo kuri internet ni menshi mugabo kenshi urumva ama ibyo bita ama podcast umwe wese atanga ibyimviro uko abyimvira wewe nyene nuko ariko arabisangiza nabandi ariko hakenewe ikintu cyo shira hamwe ibyo byimviro byose zo kubishira hamwe umva nokugira ngo umuhe umuntu atange kibanza kuri umuntu wese afisha ashaka kumenyesha nivyo ashaka kumenyesha tushobora kubimucishiza kuri yo radio nabandi baze kumwumviriza urumva nibyo nibaza yuko dushobora kuja hamwe tukaronka iradio imwe yoshobora kuba ishobora gushira hamwe amajwi avuye muri abo birabure bose bafite ivyiyumviro bashaka gusangiza byotuma abantu batarinda kuguma ariko bararondereza barondereza kuri umwe umwe wese mugabo bigatuma duhurira hamwe nibyo rero twaganiriye n'abo twamaze ko turakorana ngaha hanyuma n'abo turiko tuyumvira kugira ngo tubigishe njyewe no kubera ko narashoboye kubinonosora kuko nsanzwe nkorera kuri Radio National yo ngaha muri Canada ariyo bita Radio Canada CBC Radio Canada urumva imyaka ndahamaze nkora ndabizi byo ibikenewe umva rero nicyo gituma twashaka kugira ngo turafasha abandi bashaka kwinjira muri ubwo bumenyi tuze turabaha abize nk'uko kwanyu Frederic imyaka yose mumaze ni mwebwe mufite ubumenyi mushaka kuza murafashisha nibyo twizira kugira ngo turako twashaka guteza imbere uguhanahana amakuru
yego mwe tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza Radio Nkwijwi rya Amerika turi kumwe na Armela muraho
naho
muri hega Armela
turi Bujumbura
ni vyiza cyane rwose murafite ikibazo murafite ikimbiro turi kumwe na Janvier Nahimana afite umugambi wo gushinga iradio bise mucho duga ku ijambo ikibazo cy'ikimbwe Armela mwana twumva mba telefone zigorana mu rundi nibaza kwiyo telefone ya Ahmed cyitsa ariko mu kanya turamurondera kugira ngo ashobore gushikiriza ivyimviro vyiwe Janvier Nahimana twako turavuga ko amaradi ari menshi eka imbere yuko mutangure mugambi mara wihweje ibintu mubona ko bishobora kuba nk'intamba byinshi bihe muri iki gihe twavuze ko amaradio binyamakuru eka bitifashe neza cyane cyane ibinyamakuru naha muri leta z'umuzamirika kenshi na kenshi y'inyamakuru ugasanga byarataye abantu bashobora kuza baragura ibyo binyamakuru kugira navyo bishobora kwiteza imbere turagaruka no ku kibazo cyo kugira ngo bimwe bita mu cyongereza monetizing ukuntu akunguka muzohakura ariko imbere yaho nashaka mutubwire nk'ibintu ubona bishobora kuba intamba
ntizibuze umva niho hava ishaka kubera ko nagire subinyuma gatoya ndababa ari gituma mucho iryo jambo ryaje ni kubera ko ugiye kurondera kuri internet ntibandika MUICO uko kujya twandika mu kirundi ngo mucho umva kubera ko hajya ururimi ikintu gikomeye cy'ururimi ningene ruvugwa singene gwandikwa ibyo kwandikwa byaje mu nyuma umva rero kugira ngo byorohe kugira ngo umuntu ashobore kuvuga muco kuko niyo nico kintu cy'imvero cya mbere cyanjemwo nico gituma urondeye no kwandika M U T C H O mucho M U T C H O radio radio .com umva niko niyo address niko yitwa mugabo nkubera ko iryo jambo rya muco ryanzemo kugira ngo nitwite ngo radio renaissance radio amitié radio africa umva nkubera ko ikintu gikomeye nukukomeza umuco wacu rero niyo duhuye n'umuzungu ari wese nkumva so asomye iryo zina ngo mucho radio numva ko ari ikintu gikomeye hanyuma yambaza ngo igituma nicyo gituma natuye iryo jambo kubera ko umuco rufite ni ijambo rifite ikintu gikomeye cyane bivuga nuko ni ugutanga umuco kwerekana uyu muco tubona utuma tubona hanyuma hakabamo ikintu gikomeye cy'uko umuco ari culture et tradition urumva urumva rero ivyo navyo nivyo bituma umuntu ari we wese aho umushinwa aho umunyamerika aho umurundi ivyo bimuranga na culture na tradition urumva rero niho rero iyo hageze n'uwumbaza gituma twatoye muco radio ntacyo avuga ati eh bwa wundi birafise icyo bivuga kandi gikomeye kandi ikintu cyose umuntu wari we wese ntazuba n'umushinwa azuba muco radio hanyuma akibajije umuntu akamora ati barewe ni urumva rero icyo ni ikintu cya mbere kubera ko ino nabizi hose yuko bisaba amategeko kugira ushobora kuronka ama FM aho uzoba uri kurumviriza ivyo ni ibintu biri mu migambi iri kuraza ariko murazi yuko mu bibangamiye ama radio n'ibimenya makuru kenshi biva kuko iradio ntikiri kumwe kwa kera kuko umviriza muri FM gusa ubu iradio ziri mu byo bita digital kugira ngo zishobore kumvirizwa ku bikoresho bitandukanye ari kuri ordinateur ari kuri telefone abantu benshi ubu basigaye bumviriza radio kuri telefone urumva rero ni ukudevelopa ni ugutanguza ibintu bijyanye na application mobile kugira ngo abantu bashobore kuza barayumviriza aho baba bari hose hanyuma no kuraba ingene umuntu adoshora kuva muri iki gisagara no mu bindi bisagara ibyo tuko turavigira hamwe n'abandi bari mu bindi bisagara twedu tuko turakorana n'abantu bari Alberta, Saskatchewan, bari Toronto, Montreal abirabure bariyo bari ko baravuga bati ingene natwe tubitanguze kuko niyo tubibajije ikibazo tuko turagirisa ama interview yose cyo tubaza cyanyuma murabona ko iyi radio ikenewe bose baravuga ati ahubwo twaracerewe urumva rero twubakiye hamwe nibaza ko tuzoshobora gushika ku byo ku ndoto yacu
mu kanya turagaruka cyane cyane ku bantu mwatoye bwa mbere na mbere kugira ngo mutunganye iyi radio n'igitigiri cyabo ariko mbere yaho reka tuhe ijambo Clement muraho Clement
afite noturi
muri mu herehe mu gihugu kihe
ndi gutubura ni mu ntara y'Amakamba
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
ikibazo nagomaga abantu mwanga nari nabonye mu bwe byereke yuko hari ukuntu bagomba basubira cyashe
yego
nde radio hari ukuntu cyo cyo kuzoshira nyine muri Afrika nk'aka no mu Burundi
ego nico kibazo cyo nyine ufite rwose kindi
ya cyane kindi bari kumbwira ufate nyine uze kana akashi ikinye bakayo radio ufate icyo bagicunye bimvira icyo cyo gushya yo radio ano cyane
murakoze Clement reka mushana he janvier nahimana akwishije yozo biri ubwa mbere na mbere muza niba izo shika muri Afrika no mu Burundi hanyuma icatumye tanguze umugambi yiyumvira uwo mugambi
ikintu cyatumye twimvira umugambi no kugira ngo turengane imbibe zo kuvuga kubera ko FM ubugiye ufite FM ifite imbibe zayo udashobora kurengana ngo ushike kure mugabo ku bantu baba kwizatunga bamesha bacanga kwerekana ibintu byabo barakunda cyane gukoresha iradio ya FM kubera ko bahura n'abantu mu bisagara baba barimo ibyo nivyo umuntu aba ategura mugabo kubera ko twatwimvira ko ari kugira ngo dushikire kure cyane n'iki gihugu n'ikinini n'abandi bose bo muri Afrika ko nicyo tuba twifuza kugira ngo n'abatari kubarumviza kuri FM muri Afrika bashobora kuyumviza no kuri internet baciye ku matelefone yabo urumva rero nicyo gituma tuguma turi ko hari icyo twise connect to Africa urumva tuguma turi ko turarondera abantu bafite ibyiyumviro muri Afrika nabo nyene turabahamagara bagatanga ibyiyumviro byabo sinzi ko Frederic Waronsakanyu gashobora kumviriza nka Frederic Ngoga ari ambasaderi w'u Burundi muri Union Africaine twaramuhamagaye ari Addis Abeba aratubarira icyo yipfuza n'icyo ashaka guterera no muri uwo mugambi wacu kugira ngo azoze arafasha abakiri bato bakeneye kwiga ibintu bijyanye na diplomasi nk'ibyo byose n'ibintu bikenewe hariho abantu bari mu bindi bihugu muri za Ghana muri za Nigeria tumaze kuvugana bigatuma natwebwe n'abamaze imyaka myinshi bari hanze bagomba baramenya ibikorera muri Afrika. Nico rero twifuza yuko tuzoturagira ibiganiro tuvuga tuti turuguruye ibiganiro abantu bari mu Burundi bagashobora guhamagara nkuko tuko turabikora navyo nyene kugira ngo agatima kacu karacari iwacu mu Burundi, kandi niko twifuza yuko kugira ngo n'ababaye imyaka myinshi ino baze baramenya yuko Afrika atari ya yindi tubwirwa n'abandi, uko benshi abatubarira ibiba muri Afrika babivuga uko babyumvira kubera ko babifisemo uruhara rwavyo, ariko icyiza bivuzwe n'abana ba Afrika bituma bigira agaciro. Urumva rero aho niho twibaza yuko kuzoigumana dufite iyo radio kuri internet na application mobile kugira ngo abantu bashobore kuyiteresaza izofasha kugira ngo tugume dufite abiwacu mu Burundi nabo nyine bashobore kutwumviriza nabo bigireho, kuko hari n'abari kubarashika ubu hari aba impunzi nyinshi ziko ziraza nko muri Kigisagara ndimwo ngahari fact haraje impunzi nyinshi zivuye muri Congo n'abarundi baje bavuye mu makambi muri za Tanzania. Ibyo byose biratuma niyo tubahaye ikiganiro bagashaka kuvuga abo basize hariya nabo nyene bamenya ibintu rugendo rwabo rwagenze.
Twavuze ko gutunganya radio gutunganya ibinyamakuru isaba uburyo bwinshi cyane rwose, nashaka kubwira na mbere mutubwire abo muri kumwe mu murwi mutoyi muri kumwe gutunganya iyo radio banganiki amenshi amakuru ni bangahe?
Kuru abo tuko turakurana ngaha muri iki gisagara ndimwo urumva turi batandatu mugabo icyo dukora nuko dufise abandi dukorana bari nka Alberta nkejo ndabizi ko nzuhamagara umuntu aje avuye mu byo yagiye kuraba mu ingene abanyafrika bo muri Canada boja kwemvisa muri Afrika y'Epfo, nk'uyo tumufite muri Alberta turahamagara nayo hari ikintu kinini yakibaye, canke n'abandi baba bari nka Toronto na Ottawa n'ahandi. Urumva hari aha niho dushaka kuzoshira ibiro bikuru bizaba bituma dutegura ibyo, hanyuma uko uburyo buzogenda buboneka kugurura studio yabo tukagenda tukabigisha nabo bakaba bafite studio, hanyuma tukaza tuza turahuriza ibiganiro hamwe. Ngaha tuko turandika ibyo kurondera uburyo, kuko Canada irashaka gushigikira cyane imigambi y'Abanyafrika ubu imigambi myinshi irikura iratera imbere ko yaronse uburyo buvuye mu gufashwa n'ibigega byateganijwe kugira ngo bifashe imigambi y'abirabure ngaha muri Canada, hanyuma ahandi naho ni ivyo byo gukoresha ibijanye no kugira ngo turondere abantu baza gushiraho uburyo bwabo kugira ngo bamenyekanishe ibintu byabo mugabo bongere badufashe. Nivyo rero tuko turakorera mu ngaha, umugambi uri mu nzira kandi turabona ko wizewe, turizeye yuko mu bihe bizoza tuza tubabarira neza ngene imigambi yamaze gutegurwa n'abari kubarakora n'ababasha kuronka akazi, mugo turizeye yuko ivyo byose bizoshoboka kubera ko n'ishaka ry'Abanyafrika n'ishaka ry'ababitanguje n'ishaka ry'uko na Canada ihibanza abirabure muri iki gihugu.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Jeremy Nduwimana. Muraho muri hega Jeremy? Mu gihugu cy'Uburundi murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Nagomba kubaza ko kubera avuga ko ibyo bihuza nabo muri Canada mbe ibyo bifite icyicaro hano mu Burundi ibyo bifite icyicaro.
Numva umurongo wawe umeze nabi, ariko ikibazo mushaka kubaza ni uko iyo radio izo bifite icyicaro muri Canada, niba iyo radio izoshobora gushika no mu Burundi. Icyo nicyo kibazo mwari kumurabaza, ariko umurongo wanyu umeze nabi. Icyo kibazo Janvier Nahimana yamaze kugica hirya no hino, ariko ko uri kurumviriza reka gusubiriremo.
Icyo twiyumvira ni uko ibyiza ni uko ubumenyi dufise ngaha n'uburyo buba bubonetse bwotuma nitwaba dushoboye kuronka kujya bita ngo umukoresponda wacu yoba ari i Burundi, byo byiza kugira ngo tuba tuvuga tuti rimwe mu kwezi turahamagara tukamenya ibiri kubiraba mu Burundi hanyuma muri uwo mwanya bigatuma yuko abantu basho guhamagara ibyuma duhugira ngo umuntu asho kuduhamagara ku murongo birahari uko bizo babisaba gusa yuko tuba twamaze kubamenyesha yuko ubu ari biganiro bije bivuye mu Burundi umutumire wacu ari uyu hanyuma utishe twugura umurongo kuko biriko biraba kugira ngo natwebwe tube turashobora kubaha ijambo ibyo nibyo tiko turatunganya kubera ko ikiza nuko ibyuma aho bigeze ubu bifite ubu ntibikenewe kuba ari bya bindi bya ya maradiyo twamenyereye n'ama antene manini kuri radio televiziyo umuntu wese ahaze uba ari afite internet arashobora kuzokwinjira ku murongo cyangwa agahamagara ibyo nibyo rero twibaza yuko bizotuma yuko n'abari mu mahanga bazoshobora kuza barumviriza bakayaga n'ababo basize muri ibyo bihugu bavamo kuko si radio y'abarundi gusa twe twifuza yuko ari radio ko mu ugiye kuri mucoradio.com muzobona abantu bose ari abahora ari abaperezida baciye ko ngaha abapremier ministre bo muri za Canada abana abirabure bo ngaha abo duhamagara bari muri Afurika y'Epfo byose urumva nukubwira ngo ijambo ry'umwirabure rishobora kugira agaciro kandi ritanzwe n'abirabure
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandi nyakumiriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika riha ijambo Samuel muraho
muraho cy'Amerika
turaho namwe muraho
turaho naho nsamiye hagati ikiganiro
yego
ariko ibintu zenya iyi topic cyangwa isije umwe muraganira ko ni isije nziza cyane
yego
kumva ko umwirabure na cyane cyane nk'abo abo barimo abo bimukiye ariko barahurumbira ibyo bihugu by'abazungu cyangwa abavukiyeyo batwaye igisokuru cyabo cyatwaye bunyagano kumva ko ngo baha agaciro ni ibintu novuga ni ikintu cya mbere cyiza ariko rero nifite utubazo tubiri cyangwa imeme dutatu ngira mbaze umutumire
yego
mbega icyo cyiyumviro kiba cyazanwe n'umwirabure cyangwa n'umuzungu cyo cya mbere kigira kabiri mbega ko tuzi ko iradiyo cyangwa ikindi cyo cyose gikora no musi gisaba uburyo nashaje cyane uburyo bw'amafaranga umubayere canke umutera nkunga azo finansa kugira ngo iyo radio nkumbure ibyo yumvikane mu bihugu byose nimenye ko muvuga ko bakeneye no kwegeranya abirabura bari muri Canada petite n'abari muri majya ma leta gize leta zimwe za Amerika mbega hariho ubufatanye bw'abantu abo twakwita abapromoteri b'icyo cyiyumviro uko bagwirabura n'abazungu purudireke hari mu kuboko k'umuzungu mu yandi majambo
murakoze Samuel ibibazo byiza duga ku ijambo Nahimana
icyo cyiyumviro ko nabitanguye kuva kera cyose cyavuye kuri mucyo icyo rero icyumviro cya muco ngenda basubira inyuma kandi gatoya banze ndakibabarira jewe navuye mu Burundi maze imyaka myinshi inyuma y'u Burundi gusumba iyo nabaye mu Burundi kubera ko navuye mu Burundi ndakwiga mu Burusi yangira Academy de Boza imyaka itandatu mbi imyaka mirongo ibiri mu Bubiligi ndamaze imyaka cumi ngaha muri Canada ibyo byose utaratumye mbona imico y'abandi ngene babayeho ningene batwiyumvira twebwe abanyafurika hanyuma nsubiye inyuma gatoya ni na jewe na Antoine Kaburahe twaje kutanguza iwacu radio iwacu ni je naje ko mutekinisiye guforoma bajya ba grafiste n'abatekinisiye bakora kuri radio ni kintu namye fite kuva kera na Frederic Arabizi yuko kuva nk'ino mu Bubiligi yarampamagara kambe ibiganiro ibyo byose byatumye mvuga nti hariho igihe umuntu ashika ko kavuga ati hari agaciro tuteza kwiha twebwe abirabure kubera ko icyo dufise kivugwa n'abandi kandi ntibabivuge neza kuko tubishaka uwumva rero guhera aho icyo cyumviro gitanguriye niho nace ntanguza ibikintu bijyanye n'umuco fata abadamu b'abarundi kazi baje bari impunzi abanyeshuri n'abandi barino batangura gutamba ikirundi hanyuma ino kubera ko basanzwe afite abirabura mu myaka myinshi baravuga bati turakeneye kuza turamenya imico yo muri Afrika ko nta imyaka amajana ane abuzukuru bacu n'abaki bose ntibazi ibaje bavuye baca baramfasha turagura ingoma turazikuri Burundi turazizana ngaha ingoma zirabuzwa abadamu bagatamba abantu bose baravuga bati kwa mundi hari imico ni myinshi uyo n'umuco w'ikirundi nicyo yitewe marene iryo jambo rya muco ryangumye mu mutwe ushika hamwe mvuga nti kugira dutanguze ikimviro nije nagitanguje mwimvire ngo n'umuzungu yaje akizanya agira iki nije natanguje iyo radio yitwa muco kubera ko nkeneye yuko abazungu bateza kumenya yuko Afrika natwe dufise icyo dushaka kuzana duhereye ku mico y'iwacu hanyuma uko isi imeze ntawo uvuga ngo umuntu arabyikorana duteza gukorana n'abandi gushika iyo mvuze nti Canada irashaka gufasha nuko nawe nyene bazi yuko icyiza cya Canada nuko bavuga bati umwirabura ari ngaha naze n'imico yiwe hanyuma amenye kubana n'abandi ikintu kenshi ukunda gusanga nko iburaya nko mu za Bufaransa n'ibiki usanga bashaka ngo ushite mu Bufaransa ngo no mu Faransa nibikunda bagukuye ku muco wawe umva rero nti gituma nabo bacye bavuga bati tuzushira ho uburyo kugira ngo imigambi yabo birabure ishobora gukunda mugabo sizoza bayitwara sizoza bayitanguye nitwe twayitanguje mugabo tugeza kwerekana ibyo bafashishije icyo byakoze urumva rero nicyo gituma ndiko ravuga ntimwiyumvire ngo nuko ngo ari ngo nicyumvira cyagwanye n'umuzungu washaka gukora amaradio hari amaradio ahari hari amaradio atanye n'ama universite hari amaradio atanye n'ama community aho umuntu abaye zirahari ngaha mugabo icyo cyumviro cyo kwiyumvira iradio yotuma abirabure tuja hamwe n'abafite ibyumviro biri bakoreha n'ahandi tukabizana duhurira ahantu hamwe kugira ngo abantu bashate kumviriza iradio baje ngaho bamenya ati kuri programme ubutumwa kumviza ibi n'ibi n'ibi bivuye ngaha nibaza yuko ari cyumviro cyiza nicyo gituma mvuga nti naho twa turondeye n'uburyo niba abari n'abavuga bati twebwe dushobora kuba abapartenaire mu Burundi dukorane hanyuma muzane ubwo bumenyi bwanyu kugira ngo mudufashe twugurure studio i Bujumbura yitwa Muco Burundi birakunda wumva igikenewe n'uko twese tugira ishaka kugira ngo duhane ahantu ubumenyi kuko burya uri kuraraba ibihugu byose byateye imbere nuko byateye imbere kumenyekanisha amakuru hari ibintu usanga kenshi abantu bavuga bati twebwe kubera ko dufite iradiyo ni radiyo y'igihugu tuzoshiramo abantu uko tubyumvira mugabo ntibarondere ubumenyi buhanitse kugira ngo ijwi ryabo naryo ryame rishika kure cyane iyo rero twipfuye
mwagarutse cyane ku ijambo ishaka iryo turarigaruka ko mukanya ariko reka tubanze duhe ijambo Cyiza François muraho
amahoro cyane
muri ga Cyiza François
Ndende mu Burundi n'umunara gitega hano bita ku mutuma nyabutuzi
ni byiza cyane rwose ndumurongo wawe umeze neza cyane rwose murafite ikibazo murafite cyumviro
eje nashaka ni intererano nashaka gushigikira gutera intego abantu birimbire gushinga iyo radio
ego
nashaka gutera intego abantu birimbire gushinga iyo radio
niba ari murakoze rero nibaza ko hari ikindi mufite mushikiriza ikindi cyumviro ni byiza cyane rwose ko mushikiye imigambi yo mushikira
nta cyumviro nashaka nuko bo cyaba bishobotse bakugururana na nibiro mu Burundi kugira ngo turashikize ibyumviro byacu iyo muri Canada turashye abantu aba Barundi turagane tugahane ibyumviro tukaganira ku bijyanye n'ubuzima bw'igihugu cyangwa bakadutera ibyumviro hiyo kugira ngo twese tude turuzuzanye
ni byiza cyane rwose murakoze Cyiza François nahimana
murakoze namwe
murakoze nahimana Janvier icyo ni icyumviro mwari mwaje gushikiriza mukanya
n'umuntu ari gitega kuko nize kuri Ecole d'Art gitega igitega narahabaye narahakunze haranyigishije umwuga n'ibyo byatumye nshobora kuronka n'ubumenyi kugira ngo ngende kwiga mu mahanga ibijyanye na Academy de Beaux-Arts ivyo cyo cyumviro ni cyiza bese turacyifuza nibaza yuko nitwaramuka tugize kuja hamwe abantu bafite ubwo bumenyi nkaho ba Frederic nkaho twebwe dukora muri amaradio hari abandi bakora mu bintu bijanye bya tekiniki bijanye n'amaradio n'ibiki tukashira hamwe iyo liste hamwe hamwe tuvuga tuti aho bantu n'abantu bazuza guterera ibyiyumviro byabo kuko urasanga nk'amaradio amwamwe abuze ibintu bijanye no gutegura neza kugira ngo ibiganiro ibiganiro bishimishije ugasanga abantu muri region cyangwa mu gihugu basibaraba amateleviziyo y'abandi n'amaradiyo y'abandi bakibagira kumviza ivyo wawo mugono kubera ko bitaba biteguye neza nitwa badufise umutima wo kugira ngo turafasha kugira ngo ibintu bitere imbere neza iyo tuva byo bavyiza nico gituma mvuga nti ntawe ubizi mu myaka izoza uko twivimvira twese twifuza yuko niyo radio ramukishite hiyo kugira ngo ibiganiro birabashikira kandi natwe twese turashobora guhuza ubumenyi kugira ngo dufashe n'abari baravyinziramo kuko hari ukuntu uraba ugasanga hari abakiri bato bariko baragerageza mugabo nave nyene gusanga umwe wese afite ivyimviro biri kure na kure mugabo twese turanga ahantu duhuriza ivyimviro byotuma abari baratwumviriza bavuga bati uno munsi programme y'uno munsi ndaza kuyumviriza kubera ko nzi yuko hari umushitsi azoza nibaza ko rero twokorera hamwe ibintu bizotuma dushobora kugurura n'ahandi iradiyo urumva niyaba iri ishobora gushikirwa kuri internet nta kibuza n'umuntu ari gitega n'uri Bujumbura azoshobora kuyumviriza azabashije kuri aho gusa yuko bashaka guterera
mwavuze kimwe mu bintu bishobora kuba ari nguvu zanyu ekanizi yo radio zo kuba murashikira abayumviriza bose bakiri bato bicishije ku buhinga bushasha mu karika kutangaza amakuru kumwe za kera the traditional way nka kumwe amaradio atangaza amakuru kuva kera murafise uburyo uzokoresha digital forms ka inguruka nabo ibiganiro zabo biciye ku buhinga nguruka nabumenyi mutubwire kandi ukuntu muzokoresha bumwe muri bwo podcast mwigeze kuyivuga
ibyo nivyo bigezwe ko kuko n'amaradio asanzwe akomeye araiza VOA cyangwa CBC BBC ikintu gisigaye kigezwe ko no gukoresha ikintu cha ama application mobile kugira ngo apemete atume abantu bari kubarumviriza aho bari bose niyo badafite radio isanzwe bashobora gukurikirana ivyo rero ubwo bumenyi turafise abo turi kumwe babunonosoye na narafashe imyaka ndavyiga urumva nicyo kintu gikenewe cyane kugira ngo podcast niyo kugira ngo abantu bashobore kuza kumviza ibiganiro bazosubira kuza barumviza kenshi kenshi mugabo dufite n'ikintu cya streaming ibintu bya airtime umuntu ashobora kuba ari Bujumbura muri uwo mwanya agashobora guterera icyumviro cyiwe ikumvikana n'ahandi hose muri uwo mwanya nyine urumva ibyo ni ibintu turiko twamaze kunonosora bijyanye na podcast bijyanye na n'ibyo bita live streaming ibyo dusanzwe dufite ibyo bibanza mugabo bisaba uko abantu ubwa mbere na mbere bitanga nk'uko mwami muvuga uburyo ntibuca buza ubwo nyene ariko bisaba yuko hagera abantu bakunda icyo cyiyumviro bakacyitangira iminsi ya mbere uburyo bukagenda buza abantu bamaze kuronka ibyo bumviriza ndakubari yuko iki cyiyumviro nagitanguye haraciye imyaka indwi irarenga naragitanguye ngenda mpura n'abantu ndaba ikibanza cyo kuyaga ndaba ha mikro bakayaga hanyuma bikajya muri iyo sisiteme bigashobora kuba biri kubera zunguruka amasaha mirongo inani nk'uko umuntu ashobora kuba avuga ati jyewe nkeneye kugira ngo menye ngene ibintu byagenda arashobora kumviriza iyi radiyo icyo twatanguriye ku bwa mbere si radiyo y'amakuru siya radiyo kuza bumviriza ibibaye uno munsi umuntu ashobora kuvuga ibyabaye mugabo ikintu kenewe ni ukubwira ngo tugire icyo bita dokumente e arshive ivyumviro vyabirabure byabayeho byabaye uno munsi nibizoba ejo abazoza mu myaka 10 bazoshobora gusubira inyuma bumvirize bati bwa bundi ikiganiro cyabaye gutya kandi cyari gifite ivyumviro byiza cyane ikiganiro gitereye muri ibi wumva rero ikintu kibuze kenshi nuko iyo tugiye kumviriza amaradiyo ya ibyo bita actualite umuntu yumviriza ibibaye uno munsi aca iminsi itatu ugasanga nta utayumvirije muri uwo munsi ntabibonye ariko icyo tugiye gukora ni ukugira ahantu tubika ibiganiro byose umuntu azobashoboye gusubira inyuma akumviriza ibyabaye kugira ngo byubake
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turafite umuntu wanyu iradiyo yacu Bosco muri aho
ego turaho
muri muhamagaye muri hehe
ndi Bujumbura mu Kamenge
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
ego nashambaze uwo mutumire
ego
mwabona nk'ibihugu byacu cyane cyane nk'u Rwanda n'u Burundi n'ibihugu nyine usanga aho imirongo ni kuba nka remasi medio ziko zakora neza sinzi kumurika muranyumva
turakumva tuga ku ijambo bandanya
remasi medio ntabwo ziko zakora neza kohekiteba mbega bazurigenza gute kugira ngo abo bantu nibashobora kubyegeranya kugira ngo natwe abarundi abanyarwanda tuzoshobore kuvyumva neza kuko nk'iradiyo yanyu nk'ubu iyo najya kuri FBC nari kumenya yuko sine kumenya yuko icyo kintu icyo cyumviro gihari yuko iyo radiyo bagiye bayikreye umva kuja kuri internet nabyo si bya bose murazi yuko uburyo bugoye amatelefone manini yasa ya bose twebwe nk'abantu bato bato bizogenda gutyo kugira ngo tuze turamenya ingene yuko abantu bacu batoranye abo basanzaye bari muri za Canada babirabure bizibagenda gute mbega bizoca birangira ngaho ntimuzodufasha kugira ngo natwe turabe ingene ibyo bizo byadushikiye nyese turamenya ibyo kubiraba kuko ikintu cyari cyambabaje cyari ishusho cyo kumva yuko umugambi nk'uwo mu ofise mugabo ugasanga natwe iwacu biragoye kumenya yuko ibyo byumve bihari kumbe twafite n'abacu baba bari hiyo nyine ko cuvuga ati mwe murabirabure muri Canada muri za Europe ifo yuko mwegera aba bantu bari kwarondera bakoreka ibyumviro kandi abo nyene bazuza kubaka Afrika yabo
murakoze Bosco arika ko imirongo isa nigoranye tubanze dufate nikindi n'undi bunwanyi Richard Livingstone Richard
Livingstone ndabo umva
muraho
kama nanje na amitraho
kidu kujambo kibazo cy'imbiro
kama nanje na gombambaze
yego
ande iyo radio avamva jinge izo bizisa kamaro gaki ko banyafrika no kubatuye Burayi nk'aya iyo za Europe za Canada za Amerika n'ahandi n'ahandi ikindi icyicaro gikuru cy'iyo radiyo kizaba kiri he ikindi mbene yoba yarakerewe cyangwa izokerewa ryari mbe ikindi se nk'uko iyo mugenzi wanjye abivuze abajije bizokoroha yuko twumviriza iyo radiyo nk'abadafise ibitelefone nini
Murakoze Richard Livingstone reka atangure ku bibazo vya Bosco kiwezo cha Bosco cha chingorane za internet aho muri Afrika abantu bato bato mwarabiyumviye izo yanire bizo bashikira gute
subi inyuma gatoya no kugira ngo ndabamenyeshe yuko ikimviro cyari cyabanje gutegurwa kubirabure babaye muri Canada kugira ngo bahuze ivyumviro mugabo kubera ko iradiyo izuba iri radiyo iri kuri mobile application ikaba no kuri radiyo kuri internet yotuma n'abari hanze bashobora kumenya mugabo uko uburyo buzogenda buboneka cyangwa uko tuba turonse nabo dukorana akaba ari ni radiyo imwe izoba ivuga iti turashobora gukorana nk'iradiyo iri mu Burundi ikavuga iti turabahaye isaha muzoza ari mwebwe muzoza muratanga ibyo biganiro byayo bizokunda hanyuma handi naho uko uburyo buzogenda buboneka turonse abaduterera uburyo kugira ngo twuguruze studio i Bujumbura nabo nyine kugira ngo dushobore gushikira abantu bari mu badafise internet bashobora kumvira kuri radio isanzwe ni vyiza mugabo urabizi ko umugambi wose ufise itanguriro niherezo harahusanga hari uburyo n'indi bintu bizoshika ugasanga biri yuguruye ugasanga bitumye yuko nkuko twamatiko turagira n'ibiganiro n'abantu bo muri New African n'abandi bashaka kuvuga ati icyo cyimviro ni cyiza kuko dusanzwe tumenyere yuko nk'ubu nka ambasaderi Ngoga ari wa ambasaderi w'Uburundi muri New African yaratubari yuko nk'ubu New African na Canada bagiye gusinya amategeko kugira ngo bazane ubumenyi bw'abaru abirabure basanzwe bari muri Canada bashobore kuza baraza guterera muri Afrika. Urumva nk'icyo kibonetse iyo radio nibaza ko izuba ifite ikibanza muri ibyo kugira ngo iziramenyekanisha n'abo bantu bashobore kuza hiyo icyo bashobore gukorera bene wacu bari muri Afrika. Ni ibintu ivyumviro bike birahari mugabo bisaba yuko uburyo buzoboneka.
Yego imbere kuriya imbere kuja ku kwibaza byabajijwe na Richard Richard Livingston leka du vuga ko Fred Ngoga gateretse ambassadeur Fred Ngoga gateretse ntabwo aserukira Burundi muri Ethiopia ahubwo ni umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'ishyirahamwe y'ubumwe bwa Afrika.
Mugabo sinyuma nibaza ko ashobora kuba ari na ambassadeur w'u Burundi muri Union Africaine akaba afite n'ibindi bikorwa akorera Union Africaine. Urumva n'abantu nkamwe nabo tuzoba turaraba abashoboye kuba bafite ibyiyumviro bashobora guterera iyo tuma na twebwe dushobora gushikira iyo radio ishobora gushikiriza ibyiyumviro byabo turashobora kutoza turahura nabo. Hanyuma handi naho icyo nibaza ni uko iyi radio ikiza cyayo ni ukubwira ngo izoshobore gufasha abari hose na dufite abo duhamagara bari mu Faransa bari mu Bubiligi dufite abo duhamagara bari ngaha muri Canada no muri Amerika n'abari muri Afrika turabe ikintu cyotuma ubwenge twagiye kurahura ushobora gusanga kubona bose.
Yego me Richard Livingston nawe nyine yabaje ibibazo bitarike nka bitatu icambere akaba ari akamaro k'iyo radio.
Akamaro k'iradio murabizi uko nubwira ngo duhuze ibyiyumviro umwe wese icyo afite ashobora guterera ashobora kurongera akivugira ni kuvuga ko ari radio y'ibiri kubiraba ubwo nyine ni radio izotuma ufite icyumviro cyose afite ashobora guhuza n'abandi kugira ngo natwe twiteze imbere n'abanyafurika nabo nyine kubera ko kenshi ni ukubera ko twavuze yuko ibyo ibya Afrika bivugwa n'abandi kandi abo bandi bafite icyatumye bashaka kubivuga ariko iyo bivuzwe na twebwe tuba dushaka kugira ngo tumenyekanishe icyo dufise kidasangiye n'abandi n'abandi nabo bashaka gusangiza abandi.
Yabaje kandi icyicaro cy'iyo radio ni ikibazo mumugeze guca hirya no hino
kubera ko jewe nabitanguje ndi ngaha muri Canada nkaba ndi Nouvelle Coast niho icyicaro cya mbere gihagaze niho dufite studio ngaha muri Halifax mugabo uko iyo radio imeze muri iki gihe cya mbere itarugurura ama studio ahandi mu yandi ma province dufite abo tuvugana bari mu yandi ma province batubarira biriko birabo abaye conference y'abirabure ibereye Ottawa baradutumira kwagenda ari biganire muzo kumva nari nagiye Ottawa cyangwa nagiye Toronto cyangwa iyo ntagiyeyo turahamagara umuntu ariyo akatubara ati ibiri ko biraba ni ibinibi kandi bishobora kugira ingaruka nziza. Urumva idacyari ngaha muri Nouvelle Coast niho twayitangurije niho amategeko yandikiwe kugira ngo itangure gukoresha.
Ndabona kandi ariko ka tujana turafise undi munywanyi Emmanuel Iradukunda muraho
aho neza
turakomeye muri hehe
ubu ndavugishije ndi Kampala
kandi byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite cyumvira
ikibazo mfite ni icyumviro cyo gushima uwo muntu watekereje ko yadushyirira iyo radiyo kuko nk'abantu bakorera mu bihugu bitari iby'iwabo biratugora kumva amaradiyo niba atari tuvuka ariko tubaye tubonye iyo radiyo yazajya itugezaho amakuru ahantu hose hatandukanye mu bice by'isi yadushimisha ariko bakadushyiraho n'ubuvugizi ku bantu batara mu bihugu byabo cyane cyane abantu b'abashoferi wacu ugenda mu gihugu bigiye bitandukanye bitari by'iwacu hari aho tugera ugasanga batureba nabi. Urugero nigeze kujya muri za Tanzania nari mfite umuzigo kugira ngo bamwe ku rugendo rudakomeza kandi ndi bugome ku muhanda ngateka abenegezi ba Tanzania batureba nabi ku muhanda duteke yaga bagomba kudukorera ubuvugizi kugira ngo abantu bataraba n'igihugu bajye bagira uburenganzira muri icyo gihugu. Nicyo navuga ngo kiyo radiyo ije ibigire igitangaza amakuru ishyira application ku bantu batazajya babasha kumva bazajya bamenya ibya biganiro byashyitse babirebere muri application kuko nkanjye nk'akazi kuko nkora ntabwo binyemera kunyura numva radiyo mu gihe kinini ariko nsoza akazi nakumva application nkabasha kumva ibyashyitse.
Murakoze nk'uko Emmanuel Iradukunda abivuze bwa buryo muzokoresha ika nka podcast burasha gutuma abumviriza aho zoba ari hose nivyo mushana he nahimana
yego ivyo ni cyo twiyumvira mugabo uko nda mame ndabivuga umugambi ufite itanguriro uwo twabanje gutangurira ngaha muri Canada mugabo ikiza nuko nta gihagarika iyo ufite radio iri kuri internet umwe wese ahari arashobora kuyumviriza biracari mu migambi y'ugu kwiyumvira gukorana n'amaradio ari muri Afrika mugabo bisaba ubundi buryo n'abantu bo gukorana bitanga bashaka kwitanga ibyo turumva biri mu migambi ikiza ni ukubwira ngo turondere uburyo bwose bwotuma ibyiyumviro byubaka bishobora gusangirwa na bose kuko kenshi nuko wamusanga benshi abagira ibiganiro bimwe bimwe ku usanga bifite n'amakomante ugasanga n'ibiganiro bitariko birubaka ariko dushobora kuronka abantu baba bafite ikintu baterera cyo kubaka nicyo twifuza si bintu bya bine byo gushyira hejuru ikintu cyose umuntu yiyumviriye bizosaba yuko umuntu wese aba abatumiwe aba afite ikintu aje guterera kugira ngo twubake kuko ubiravye ukaraba iyo hapfuye umuntu New York cyangwa Paris isi yose irahagarara ariko hagira umuntu afite ingorane ngaho muri Tanzania cyangwa muri Uganda cyangwa aba 300 bapfuye hehe kubera ko ari muri Afrika ntihagiye n'umuntu n'umwe abimenya kubera ko nta ntidufite ahantu duhuriza ibyiyumviro kandi ngo n'abantu bashobore gushyigikira icyo nicyo kintu ngize iminsi nganira n'abantu baza mu by'amakonferensi manini manini bose usanga bavuga bati ibyo biravugwa byose ntibiraba cyane Afrika biko biraraba ibihugu byacu bitunze mugo ni kubera iki natwe ni ukubera ko dutegereza kubaka iradiyo si uyu umugambi wiwanje gusa je ndiko ndababarira ikiyumviro nihaba ariho n'abandi tuje hamwe twubake ikintu bizotuma Afrika iboneka ijambo ryayo rija hejuru urumva nije ndiko ndavuga nti nibaza yuko ibyiyumviro nk'ibi byose muri komora tanga ni byiza bituma twiyumvira no kurondera uburyo kugira ngo dushobore kwishikira
ego mu bintu byose mwatubwiye biribonekeza ko mufise ibyo bita mu cyongereza entrepreneurial journalism skills nashaka mutubwire ukuntu iyo radio izo hakura karusho mu kinyarwanda bavuga nk'umusaruro
ibya entrepreneuria kugira ngo cyoro kuronka uburyo bukwiye nicyo bituhise social enterprise umva n'ikintu gituma kishobora kuronka uburyo bwo guhakura umusaruro mugabo kigafasha na community n'abantu ba tuko turayagira ibyo ibyo tuko turategura ari bijyanye n'abana ari bijyanye n'abagore ari bijyanye n'ingwano ziko ziraba ari bijyanye kugira ngo tubitorere inyishu kugira ngo turabe ngene twoteza imbere ibyiyumviro byacu by'abanyafurika cyangwa naho dutuye kuko iyi radiyo icyo twayishyize ko nuko izo bari radio kuvuga iby'abirabure bibariye abirabure dushaka kugira ngo izoshobore kwerekana ubumenyi bw'abirabure yuko natwe dushobora kuronka iradiyo ishobora gushika kure urumva rero naho twibaza yuko hariho uburyo tuzokoresha kugira ngo tujye kuronka umusaruro mugabo no kugira ngo kandi iyo social enterprise ayo ma initiative yose azoba ariko arakogwa ashobore gufashwa n'ibigega bifasha abirabure kugira ngo dushobore kubitegura
niho nibaza yuko bukebuke iki cyaniro nibaza yuko kizokurikira ngira twadufise ibindi iyindi ntambwe tumaze gushikako.
Ego mwatubwiye mu kanya mwatubwiye kuri uyu mugambi mwatubwiye ahantu uwo mugambi wanyu eka aho mukomeye aho mufite ingufu twihweje rero wa mugambi abantu bihweze imbere ko batangura imigambi ikomeye ivyo bita SWOT analysis mu Cyongereza, strengths weaknesses opportunities na threats. Mwatubwiye aho mukomeye murashaka kutubwira ikintu mwibaza ko aho mujegaje gaho mufise imbaraga nke ingufu
cyane cyane ikintu gikomeye nuko abirabure dufise gake kwiyumvira kwitanga dufise kwiyumvira ngo inje ngo umumpangare mugabo ntamenye yuko hariho igihe cyo kubanza kurondera ubumenyi aho rero niho dufite ingorane kusanga kenshi ni bake baza kugira ngo babanze bitange kugira ngo dukorere hamwe baza gusaba yibaza bati ndaje kugira ngo umumpembe ugasanga nabwo ubwo buryo muzoburonderera hamwe aho rero nibaza yuko abirabure dukeneye kuraba ngene dushobora kwikura mu icyo cyimviro cyo kutimvira kwitanga icyo bita volunteering kugira ngo tubanze dukorere hamwe hanyuma handi ikigorana ni ukuronka uburyo ibyo birazwi urandika ukerekana ibyo ukeneye mugabo siko ucubironka bisaba yuko twitanga nico kitume ndababariye maze imyaka indwi ndi mu barabara ngenda ndondera nandika nta mikro abantu nta kimpagarika ko nazi yuko umuntu uri izina kizotinda kikaba igikorwa kiza gishimwa na bose
ivyo bavyita ishaka.
Ego hanyuma handi naho ingorane nizo nababariye Febrese dufite niyo niyo kuronka abantu bafise kwitanga
hanyuma ibintu bishobora kubabangamira ari nkavyo bita threat ntibikaba aho muzokorera canke aho mushikiriza amakuru
byo ntibibura kubera ko hari ibindi bimenyesha amakuru bisanzwe bihari bisanzwe bikomeye ivyo navyo nyene mugabo iyo tuganiriye nabo turabona yuko hari ahantu badashika izo ayo makuru turiko twerekana bobu ntibayafise no kubera ko nabo abantu ntibayashize ni rero tuvuga tuti ni kuraba izo ntambamye kugira ngo ntitume duta ntitugire ingoga n'ishaka zo kujya imbere ariko turazi kwizi izo ngorane ziba zihatamye izindi ngorane zihari ni z'uburyo kubera ko tuzi yuko hari n'ababa bibaza yuko dushaka gutungira muri icyo gikorwa gusa si cyo kintu kitubeshejeho gusa mubwo nuko dufite ishaka twibaza yuko icyo tushobora kukirengana turashobora kuzoshika ahantu hamwe ko kubaka ikintu cyo tuma bene wacu bagira naho baronkera n'akazi kandi bakaronka naho bigira.
Igihe muzaba mumaze gutangura iyo radio muzaba mufite abakozi bangahe ibyo biri mu byo bashobora kwita mu Cyongereza minimizing cost turazi ku bintu byose muri iki gihe bizinze
Apollo aho tugeze ubu niko twibaza kuko iradio aho abo tuko turaforma tuko turakorana turi batandatu hanyuma ivyo iradio irashobora gukorana nabo bantu batandatu kuko tuba dufise abita abarealizateur n'abagiriza amaroshesi n'abapresenta abo tuko turabigisha hama tubaronderera n'abantu bafite ubumenyi nk'uku kwanyu n'abandi bose bateye imbere bashobora kuza baraza kubafasha kugira ngo iyo studio iba iri kurakora irashobora kuzozira ronka abo bandi bavuye ahandi mugabo dusanzwe dufise abapartenaire bari Ile du Prince Edward bari duhamagara baduha amakuru ibyo byose urumva network irashobora kuzoguguka ikaba nini mugabo ikintu gikenewe ni ukuronko abo bantu batandatu bariko barakorera muri iyo studio na equipement naho dukorera n'ayo maabonema byose bijyanye n'ama application bikaba biriko barakora ubu ubishoboye arashobora kujya kuri MUTCHORADIO mucho radio.com arashobora kubona ibiriko biracako
Jean-Vier Nahimana ndagushimiye cyane rwose ku kanya wa ronse kugira ngo tugane mugane ne radio ijwi ya Amerika ko uyu mugambi wanyu mugambi uhambaye turashimiye ingenieur ya dofaje mu ngabwizuma tukadushimiye Nadia Taha yegeranije ibiganiro turashimiye namwe nshuti mwese mwadutekamo mugashikiza ivyumviro n'ibibazo turashimiye nshuti mwese mukundi radio ijwi ya Amerika turabifurije amahoro n'umugoroba muza mwese.